Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ujya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwana mutsinzi ufite mwese bundi uteze amatwi, umunsi ni kwa gatatu itariki 11 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022, muri kumwe na Federica Undikije. Bamwe mu banyapolitiki b'Abarundi batibonye ku rutonde rw'abazohiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu bagiye kwitwara muri sentare.
Tugira cyo dutangura twitware twiture ubutungane twariko dutunganiriza. Hama turizeye yuko batodukura biri no bagenda aya matora n'ashobora kuba neza, bamwe baborohereza canke bamwe bashaka kubakura mu buhike muri taratango.
Uyo ni Valentin Kabakure yariko ashaka kwitoza ku giti c'umugambwe FPN. Ngoneza inkuru cyo kimene inkuru urubanza rw'abagabo bane bahoze bari mu rwi urwanya utetsi mu Rwanda. Ikiganiro Amerika na hamwe n'inkuru yerekeye ikiza cya coronavirus turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic, tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique basaba leta gutangaza ko igihugu kiri mu ntambara mu buraruko bw'ico gihugu. Ni igice imihari y'abarwanyi ishingiye ku idini rya Kiisilamu imaze imyaka itari mike ihungabanya umutekano. Davis Simango, mukuru w'umugambwe Democratic Movement of Mozambique MDM mufunyafunyo y'icongereza, yashikirije jo ku munsi wa kabiri kwiyongingo ishobora gutuma amakungu afasha leta kurwanya iyo mihari yitwaje ibirwanisho mu ntara ya Cabo Delgado. Kuva mu mwaka wa 2017 iyo ntara igwiriyemwo abayisilamu yamiterwa n'imihari y'intagondwa z'abayisilamu ishimikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibyo bitero bikaba bimaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika 50,000 nkuko bishikirizwa n'abaharanira agateka ka muntu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiragabisha ko hari amahirwe ko imihari y'iterabwoba ya leta ya Kiisilamu na Al-Qaeda igiye gukomera ku mugabane wa Afrika. General Stephen Townsend arongoye inteko za Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, yabibwiye abashingamateka ba Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Townsend avuga ko ibitero vya Al-Shabaab vyiyongereye mu mezi make aheze ugereranije n'amezi 8 aheze ashikiriye amabanga yo kurongora ingabo za AFRICOM. Amerika hamwe n'Ubufaransa n'ivyo bihugu biza kwisonga mu bihugu byo mu burengero bw'isi mu kurwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika, mu gihe bafise abasirikare bashika ku 500,000. Ibyo bihugu bigasaba ibindi bihugu vya Buraya kongereza imfashanyo zavyo mu gisirikare kugira babashe kurwanya iterabwoba neza. Sentare yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ejo kwa kabiri yarambitse izera Perezida Cyril Ramaphosa ku birego byamwagiriza ko yahaye inama nshingamateka amakuru y'ibinyoma ku bijyanye n'umutahe yakoresheje mu kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ANC. Ramaphosa yari yarezwe n'urwego rw'igihugu rugenzura abanye politike rwari rwamwagirije ko atabwiye inama nshingamateka ibyerekeye intererano y'amadolari y'Abanyamerika 34,000 yahawe n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ryitwa Africa Global Operations ryahora ryitwa BOSASA. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Bwongereza Nadine Doris yarasuzumwe ko arwaye mugera wa corona canke COVID-19. Yashikirije jo ku munsi wa kabiri ko afise amakenga nimba bagenziwe muri leta batoba nabo baranduye. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bariko baragerageza kurondera aho yawanduriye hamwe nabo yoba yarakoranye ko nkuko wenyene ubwiwe yabishikirije. Gushika ubu abantu batandatu nibo bamaze kwicwa n'uwo mugera ku bantu 370 bamaze kumenyekana ko bawanduye muri ico gihugu cy'Ubwongereza. Leta ya Afghanistan ishikiriza ko igiye gutangura kurekura imbohe 500 z'abatalibani kuva muri iyi ndwi mu gihe abo barwanyi bogabanye ubwicanyi n'ibitero. Umuvugizi wa Perezida Ashraf Ghani yabishikirije kuri wa gatatu imwe mu ngingo iyorohereza ibiganiro vy'amahoro. Guhanahana imbohe ni kimwe mu biri mu masezerano Amerika yumvikanye n'abatalibani muri Qatar mu kwezi guheze. Muri ayo masezerano inteko mvamakungu zasabwe kuva muri Afghanistan mu mezi 18. Kuri aya makuru nyene akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe umutekano ku isi karemeje atanumwe avuyemo integuro y'itegeko y'amasezerano Amerika yumvikanye n'abatalibani barwana muri ico gihugu cya Afghanistan. Igisirikare cya Amerika kiza cyaratangwe gukura abasirikare bacu muri ico gihugu nk'uko bisabwa muri aya masezerano yatewe ko imikono ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri guheze. Onisaba leta ya Afghanistan kwihutisha umugambi w'amahoro harimo n'ibiganiro bya politike hagati muri ico gihugu. Impunzi ziharugwa mu bihumbi zihunga intambara muri Siriya zirabandanya zirundana ku rubibe rwa Turukiya n'igihugu cy'Ubugiriki. Ibihugu bitanu byo mu muryango umwe bwa Buraya ari by'Ubudagi, Finland, Ubufaransa, Luxembourg na Portugal byemeye kwakira abana batagira ababyeyi babo bazibiriwe mu Bugiriki. Turukiya mu ndwi iheze yasabye impunzi kwerekeza baja mu Bugiriki, akagiriza umuryango w'Uburaya kutubahiriza amasezerano yo mu 2016 yo kugumiza izo mpunzi muri Turukiya. Turukiya ihaye indaro impunzi zishika ku 4 million, benshi bakaba bahunze intambara yo mu gihugu cya Siriya. Nao perezida w'Urusiya Vladimir Putin avuga ko ariko arashira ingufu mu guhinyanyura ibwirizwa shingiro ku kiringo cy'umukuru w'igihugu rizomuha uburenganzira bwo gutwara gushika muri 2036.
Urakoze Aloyizi ku makuru uje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kabona bandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Mu Burundi umurwi utegura amatora seni kuri uyu wa kabiri warashize ahabona abanyapolitiki bakwije ibisabwa n'amategeko bashaka kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Uyu murwi wavuze ko abanyapolitiki bane bakuwe mu ihiganwa kubera batakwije ibisabwa mu gihe batandatu bonyine aribo babikwijije. Ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ari mbere y'abamenyeshamakuru mu nyubakwa z'umugwi w'igihugu wigenguje ryo gutegura amatora seni, Pierre Claver Kazise atwara uwo mugwi yavuze ko abakandida batandatu kuri 10 bari batanze amadosiye yabo aribo bemerewe guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu uno mwaka. Ubuserukira umugambi uri ku butegetsi ni wari mbere.
Uwifuza kwitoza yitwa Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Idosiye yiwe yarakiriwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Agaton Rwasa yarungitswe n'umugambwe CNL, idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Gaston Sindimwo yarungitswe n'umugambwe UPRONA, idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Francis Rohero yigenga, idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza Dieudonné Nahimana uwigenga, dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza Leonce Ngendakumana yarungitswe n'umugambwe Sawanya Frodebu, dosiye yiwe yaremewe.
Umugwi seni wemeje ko abakandida bane batakwije ibisabwa n'amategeko agenga itora ry'umukuru w'igihugu gutyo ko bakuwe mu ihiganwa. Muri abo harimo Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba yari yatanzwe n'urunani w'imigambwe rwitwa Kira Burundi.
Ari uwitoza yitwa Domitien Ndayizeye yarungitswe n'urunani Kira Burundi, dosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Jacques Bigirimana yarungitswe n'umugambwe FNL, idosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Anise Niyonkuru yarungitswe n'umugambwe CDP, dosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Valentin Kavakure yarungitswe n'umugambwe FPN Imboneza, dosiye yiwe nayo nyene ntiyemewe.
bamwe mu bakandida batemewe na Seni bamenyesha ko batangaye kuko uwo mugwi wari wakiriye amadosiye yabo. Umukandida Valentin Kavakure yaserukiye umugambwe FPN Imboneza yabivugiye mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru inyuma yo kumva ingingo ya Seni.
Twebwe dutangaje gose dutangaje kubera nabyo twe twiteze kubera umunsi tuja dutwara amadosiye muri Seni. Barafashe umwanya barasuzuma ibyo twatanze baraharura, hama mu nyuma ujya munsi nyine baratubwiye gusa yuko twari kuzana urukaratasi kwanditse kwa amazina y'abajya baduherekeza mu majina abiri. Ubwo rukaratasi twari utwaye buke ujya munsi twavuyeyo baduhaye resepise yanditse koko biri incomplet. Ugatubwira bukeye mutuzanire ubwo rupapuro twararuzanye, hama baje tuje kuruha barasoba barasuzuma bavuga ko ari sawa. Niho baciye baduhaye resepise mubona imbere yanyu yanditse ko byose bitunganye amadosiye akwiye. Rero kumva yuko no munsi harimo byo baneguye bituma bimeze neza byadutangaje cyane.
Abo amadosiye yabo atashimwe na Seni bafite amahirwe y'iminsi ibiri gusa kugira ngo bitware muri sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro.
Nk'idosiye itemewe ku rwego rwa Seni, ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa, kandi ibyo bikaba mu minsi ibiri ikurikirana tuvuye ku munsi tubitangarijeko.
Iyo nzira niyo bamwe nka Valentin Kavakure bashimye kuzocamwo kugira ngo barabe ko bokwemererwa guhiganirwa intebe yicawemwo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva mu mwaka w'2005.
Tugiraca dutangura twitware twiture ubutungane turabe ko dutunganiriza, hama turizeye yuko batodukura muri 2020 cane cane ngene turi bashasha cane cane turavye inguvu twashizemo cane cane turavye ingene benshi baherukiye muri umugambwe ari ugwaruka urwaruka rutagira akazi rw'abashomeri. Ego twibaza ko arakanya kwerekana ko aya matora anashobora kuba neza, bamwe baborohereza canke bamwe bashaka kubakura mu higanwa ritaratangura.
Abemerewe umugwi Seni wabaciye amahani ko batohirahira ngo batangure kwiyamamaza kuko hataragera nk'uko amategeko abivuga. Ni mu gihe abakandida bamwe bamwe cyane cyane ubuserukira umugambwe uri ku butegetsi n'ubuserukira umugambwe SNL ukomeye mu itavuga rumwe na leta bamaze igihe bakwiragira mu gihugu cyose kurondera amajwi n'abanywanyi. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukira imipaka rwaratanguye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abara bayobozi mu murwi FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Inyase nkaka bita La Forge Fils Bazeye yari umuvugizi w'uyo murwi na Colonel Jean-Pierre Sekanabo batazira Kamara Abega baregwa ivyaha vy'iterabwoba n'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buhari. Ku munsi wa mbere ibiro vy'umushingwamanza n'ivyo vyasiguye ikirego cabwo Eric Bagirubusa yari ishikiye muri sentare.
Ubushinjacyaha bwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi wose bwasobanuye icyaha ku kindi ku baregwa bombi, na cyane ko byose bajya kubihuriraho. Buvuga ko ubw'ingabo za FARC zo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zatsindwaga n'iza APR zikerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1994 zashinze ishyaka PALIR, Parti en Action pour la Libération du Rwanda, zikiraho n'umutwe w'igisirikare ALIR, Armée pour la Libération du Rwanda, ngo bari bagamije kubohora u Rwanda. Buvuga ko kuva mu 1996 1998 batangiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda bigahitana abantu n'ibyabo. bwareza abagabo bombi kujya muri uwo mutwe bari bazi ibikorwa byawo. Ubushinjacyaha havuga ko bufite ubuhamya bwa bamwe mu banyarwanda bagiye bagirwaho ingaruka n'ibikorwa bya Paris waje guhinduka umutwe wa FDLR. Buvuga ko ibikorwa byawo mu ntambara z'abacengezi byibasiraga cyane abari abayobozi mu nzego za leta, abari abo mu bwoko bw'abatutsi n'abo mu bwoko bw'abahutu babagabanze gukorana nabo. Buvuga ko batwikaga imodoka, bagasenya ibiraro n'ibindi byose bigamije guhatira leta y'u Rwanda kujya mu mishyikirano na FDLR. Ubushinjacyaha burarega bwana Inyasi Nkaka bakunze kwitara Forge Fisi bazeye icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Burabishingira ku kuba ngo akinjira muri FDLR ari komiseri ushinzwe amakuru icyarimwe n'umuvugizi w'uwo mutwe ngo yatangiye akoresha ikinyamakuru cyitwa Ijwi rya Rubanda atambutsamo amakuru atari yo ku Rwanda. Buvuga ko hari n'ibiganiro yakunze kunyuza ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha bwibukije ko mu mpera za 2018 bwana Nkaka na genzuwe koloneli Jean Pierre Sekanabo bafata ibibonagana ku mupaka uhuza Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ngo bari bavuye mu gihugu cya Uganda mu mishyikirano n'ihuriro nyarwanda RNC rya General Fonseca Kayumba Nyamwasa. Iyo mishyikirano ubushinjacyaha buvuga ko bwana Firemo Mateke ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Iburasirazuba muri Uganda ariwe wayihuzaga. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha birindwi bakurikiranyeho bakwiye kubiryozwa haba ku giti cyabo ndetse n'ibyabo bari bahagarariye bakoze ubwo bari abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR. Ariko mu ifunga n'ifungurwa ku rwego rwa mbere bwana Laforge Fisi bazeye yaburanye avuga ko yari umusivire mu mutwe wa FDLR bityo ko byakozwe n'abasirikare atabibazwa. Bwisunze ingingo z'amategeko na zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga, ubushinjacyaha bwasobanurira urukiko ko umuyobozi wese ufite ububasha bwo gufata ibyemezo atabura kuryozwa ibyakozwe n'abasirikare kabone ubwo we yaba ari umusivire. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba bashobora kubiryozwa hashingiwe ku kuba hari ibikorwa byabaye ku itegeko ryabo cyangwa se niba hari ibyabaye barebera ntihagire icyo bakora. Ubushinjacyaha bwasubije ko aba bagabo bombi bari mu nzego zifata ibyemezo kandi ko batangaga amabwiriza yuko ibyo byose byagombaga gukorwa. Umwe mu banyamategeko bunganira baregwa yasabye ko byaba byiza ku bushinjacyaha bwatandukanye ibikorwa buvuga ko byategetswe na bazeye na Colonel Abega bigashyirwa mu bikorwa n'abarwanyi ba FDLR ndetse nibyo abo barwanyi bakoraga barebera. Umucamanza yavuze ko iyo ngingo itaragerwa ariko ko ubushinjacyaha bugomba kwitegura kuzabigaragaza. Ucyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi leta y'u Rwanda, ubushinjacyaha burega babahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR, urukiko rwakunze kutanyurwa n'ibisobanuro butanga. Ruvuga ko ahanini bubishingira ku ntambara z'abacengezi zo mu 1997 1998. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko akimara kwakira dosiye y'ikirego yahise cyandika ahantu. Yabwiye ubushinjacyaha ko buri munyamategeko wese wasoma dosiye atabura kukivugaho kuko ngo bitumvikana na cyane ko bubarega kugeza mu 2018 kandi ngo intambara z'abacengezi zari zimaze imyaka zararangiye. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibikorwa bigize icyo cyaha bikomeza kugeza mu 2018 na mbere yuko abare bafatirwa ibunagana. Bwibukije ko banafatirwa kuri uwo mupaka bari bavuye mu bugambanyi bugabije kugirira nabi igihugu. Ubushinjacyaha kandi burabarega kwica abantu no kugaba ibitero ku basivile nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Burabarega ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya Mudende bigahitana abagera muri 200 ndetse n'abari abakozi b'uruganda Burarirwa basaga 30. Ubushinjacyaha buvuga ko bishwe n'abarwanyi ba FDLR. Iburanisha ry'umunsi ryarangiye, ubushinjacyaha bugifite ijambo, gitezwe ko buzakomerezaho mu iburanisha ritaha. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Igihugu cy'Ubutaliyani ni kimwe mu bihugu bigaramiwe cyane n'ikiza cya coronavirus. Mbega aho mu Butaliyani bifashe gute? Umugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'umurundi aba muri icyo gihugu, Alain Blaise Rukundo.
Yo merereye mu buseruko bw'Ubutaliyani hafi y'igisagara cyitwa Milan. Neza na neza mba mu gasagara gatoyi bita Bergamo. Bergamo mu Gifaransa.
Igihugu cy'Ubutaliyano cyatangaje yuko kigiye mu bihe bitoroshye, bihe bidasanzwe. Kuri mwebwe abanyagihugu bisigura iki neza na neza ibyo mwatanguye kubona bija mu ngiro muri iryo tegeko n'inkibihe muri make?
Ibyo twatanguye kubona nuko umuntu asohotse atari umwe abara mu ibarabara, ibintu byose birugaye, ubunywero, uburiro byose birugaye. Batanguye kugura amashure ibigitangura kuko ariho ababyeyi n'abana bakunda guhurira, byaca bituma iyo ngwara ariho iki icya yi developa. Ubu rero abantu ni bake muma barabara nko mu matran nta muntu ubona ni gigo dafashwe bizogira ingaruka ku butunzi bw'igihugu
tubwire nyine ku ngaruka mutangiye kubona haba ku butunzi canke ku buzima bwa misi yose ingaruka utangiye kubona canke umaze imisi ubona nizihe muri iki gihe
ingaruka je maze kubona nko mu maduka usanga amaduka mwamwe agaragara cyane ugasanga winje mu iduka wabona abantu bamenyere kwinjira ari 10 cyangwa 20 ugasanga winjira uri umwe
amaduka aruguruye baremera ko abandanya akora
amaduka agurisha ibifungurwa n'ibinyobwa ayo aruguruye ariko ntagurisha ibyambagwa n'ibindi bintu umuntu akenera mu nzu ayo barahagaritse
Inka mwebwe nk'umuryango wawe hari ibintu vya misi yose mugerageza gukora kugira ngo mwirinde iyo ngwara haba ugufata inkabuzo ama vitamine imiti yariyo yose kugira mufashe umubiri wanyu kugwanya ingwara yariyo yose yoba ije mu mubiri ko turazi ko coronavirus ntibaratora umuti ariko hari ivyo mwoba mukora kugira ngo mugerageze gukomeza imibiri yanyu ishobore kwigwanira
mubisanzwe ingwara yaje yaje gitumbuka nk'ibihugu bya Buraya ntibyari byarayiteguye cyane ingingo basaba nuko twogwiza isuku turakaraba hariho ubutuntu tw'udusabune ngendanwa baza baratanga nitwo turakoresha mu buzima bwa misi yose ikindi nacyo twe tubwira n'indi bijyango y'abataliyano bagira no kuguma mu nzu tugasohoka ari uko bikenewe hariho n'utundi tuntu bambara two kwifuka tw'utumaske leta yo ngamo utariyano irikiragerageza ko twoba itegeko umuntu wese asohotse akatwambara twebwe natwe ngigo twafashe ni kuguma mu nzu tukagerageza kugabanya ngendo
inyuma yaho iyi ngingo ifatiwe muremerewe kuja ku kazi canke muguma mu nzu
kuja ku kazi nk'abantu bakora mu buzi bwa misi yose usanga bahura n'abantu nk'abo bakoresha babo barugaye ariko hari abantu bamwe nko kuwego rwanje usanga abakoresha bacu baraduhaye uburyo bwo gukwandanya imirimo muhira bimwe twita mu cyongereza smart working nibyo tudukoresha ariko amahinguriro menshi yarugaye nibyo nini kintu tuzobona nko mu mezi ari imbere cyangwa imyaka iri imbere izogaruka mbi ku butunzi bw'igihugu
hari amakenga none mufise yuko mushobora mu minsi iri imbere kutaronka imfungurwa muri ayo mamangazini ibintu bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose hari amakenga mufise kuri icyo
bigitagura ndetse gifata izo ngingo twagira amakenga ariko baraduhumurije ko leta yarafashe ingingo ko n'ibifungurwa bigabanutse mu maduka baragerageza ku buryo baca bavyongera
hari abantu muzi mu baba baragwaye canke baritavye imana abitavye imana bobo biremerewe kuja kubapfuba ku maziko
bo jewe ku bwanze nta bantu nzi ariko n'umutambukanyi wanje hariho abo bakorana mu muryango yawo bamaze kubura abantu kenshi na kenshi kunda gusanga ari abantu bageze mu zabukuru bageze mu myaka nka 80 90 n'iyindi mwari mumbajije yuko abantu bashobora gupfuba barabyemerewe baranabishobora wanashaka ariko ikibabaje ni uko hari ibitigiri udashobora kurenza nko kujya mu misa yo gusezera uwo muntu witabye Imana no kujya ku maziko ntimushobora kurenza abantu bane bonyine urumva ko ari ibintu bibabaje
Jengana Alain Blaise Rukundo turagushimiye cyane kuba nafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika mugume amahoro aho mu Butaliyano
ego murakoze
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abananya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda ubonaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze leta z'umwe za Amerika muri kagise hamwe no muri ibi bihe tugezemo ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinda
Mwaramutse neza ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatatu 1861 hari kuwa mbere. Uwo munsi leta zo mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika zivanye mu bwiyunge bw'igihugu Union zemeza itegeko nshinga zibumbira hamwe mu cyo zise Confederate States of America mu cyongereza cyangwa État Confédéré d'Amérique mu gifaransa. Kwa kabiri ku itariki ya 6 kwa 11 1860 Abraham Lincoln yatorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wendi Shakarje ry'abarepublikani bari bashyize imbere guca ubucakara mu gihugu hose. Leta zo mu majyepfo y'igihugu zabibonyemo ubushake bwo kuzikenesha. Ubukungu bwazo bwari bushingiye bwa mbere na mbere ku buhinzi n'ubucakara. Bityo abayobozi bazo bafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'igihugu no gukora ikindi gihugu cyigenga. Leta ya Carolina y'Epfo yafashe ya mbere. Mu kwezi kwa 12 1860, Inteko Ishinga Amategeko yayo yemeje ko leta isubiranye ubwigenge bwayo busesuye. Icyo gihe igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari gigizwe na leta 34. Nyuma ya Carolina y'Epfo kugera mu kwa 2 1861, izindi leta esheshatu arizo Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana na Texas zari zimaze kuyikurikira. Zose hamwe zashyizeho akanama k'abantu 12 bo kwiga umushinga w'amasezerano yo kwibumbira hamwe no gukora leta ziyunze nshyashya. Aka kanama kateranye kuva ku itariki ya 5 kugera ku itariki ya 8 mu kwezi kwa 2 1861, karangiza imirimo yako kanditse icyo kise itegeko nshinga rya guverinoma y'agateganyo ya leta zishyize hamwe, Etat Confédéré d'Amérique, Confederate States of America cyangwa Confederation. Iri tegeko nshinga ry'agateganyo rimaze kwemezwa na leta uko ari 7, inteko zishinga amategeko zazo zatoreye Jefferson Davis kuba prezida. Kugeza icyo gihe Jefferson Davis yarahagarariye leta ya Mississippi muri sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1856. Yayisezeyemo mu kwa mbere 1861 Mississippi imaze kwitandukanya n'igihugu. Itegeko nshinga ry'agateganyo ryashyizeho n'inteko ishinga amategeko y'agateganyo ya Confederation. Iyi nteko yarisubiyemo maze ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 3 1861 yemeza itegeko nshinga rya Burundu rya Confederation. Risa hafi ya ryose ni rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahakomeye cyane aya mategeko nshinga yombi atandukaniyeho ni ku bucakara. Nta na hamwe bwanditse mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu rya Confederation ho byanditsemo neza mu ngingo yaryo ya 4 agace ka 2 ngo nta leta iri muri Confederation ishobora kuburizamo uburenganzira bw'umuntu utunze abacakara babirabura bakomoka muri Afrika gutembera aho ashaka muri Confederation agendana n'abacakara be. Mu gace kayo ka 3 iyi ngingo ivuga kandi ko Confederation ishobora kuzaguka izindi leta ziyinjiyemo kandi ko ubucakara naho buzarengerwa n'amategeko nk'uko bumeze muri leta za Confederation zikubitiro. Ijwi rya Amerika. Confederation imaze kubaho yashyizeho imitwe y'abaturage imeze nk'igisirikari. Yashatse kandi ko abasirikare bari mu bigo by'ingabo z'igihugu biri ku butaka bwayo bayiyoboka. Bamwe barabyemeye, hari n'abandi babyanze. Ni nka commandant w'ikigo cya gisirikari cyitwaga Fort Sumter mu mujyi w'icyambu wa Charleston muri leta ya Carolina y'Epfo. We n'abasirikare be banze kwishyira mu maboko ya Confederation, noneho perezida Jefferson ategeka General Pierre Beauregard kumutera no kwigarurira iki kigo. Beauregard nawe yari yarasezeye mu ngabo z'igihugu yisangira Confederation. Yateye Fort Sumter ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 1861. Nguko uko intambara yiswe yisubiranamo ry'abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye. Igitangira, izindi leta zo mu majyepfo 4, Virginia, Arkansas, Carolina ya ruguru na Tennessee zivanye muri Union zisanga Confederation. Bityo Confederation ibigize leta 11. Intambara yamaze imyaka 4 irangira Union itsinze kandi ibohoye abirabura bari abacakara barenga miliyoni 4 mu majyepfo y'igihugu. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerika nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Juti mwese mkundi radio ijwi ya Amerika wigano yutu kateguri ya mwaka kanya wigano kienga tuoneo kandi ya kanya kogoshimi na ingenieur ya dufashe muhia bugizuma hamwe na fasile ya dufashe kwegeranya wigano yutu kateguri ya kuli miko mwalikumu na Federike Mwunikije ama kuru na imu ashikirijwa na Aloise Bigirimana mwakoze kudu tegamatukui tulabifurije ama horo mwese mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.